Iyo nama hagati y'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu n'abarongoye imigambwe yemewe n'amategeko yashingiye ahanini ku myiteguro y'amatora y'ibwirizwa nshingiro yimirije ibibazo sibike ku barongoye imigambwe muri no minsi yimirije amatora. Muri byo harimo nimba leta izofasha abahagarariye imigambwe gushika ku rubuga. Jean de Dieu Mutabazi arongoye umugambwe ra debu ari mu babajije icyo kibazo.
Iyi referendum burya ni itora muga ni itora mu migambwe tutari tuzi neza aho rizobera. Imigambwe yose ntinganya uburyo twagira tubaze yuko minisitiri w'intere icyo kibazo tukibaza muri leta uko bashobora korohereza imigambwe kugira ngo ishobore kuja kugira iyo kampanye bafise uburyo na bukenya hanyuma inyishu bazoheza bakamuha azoheze niyasubira kudutuma ko ajoye dushikirize na imisi ari mike.
Umushikiranganji Pascal Barandagiye arongoye ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu natanga inyishu itomoye kuri icyo kibazo afatiye ku kuntu itegeko rigenga iby'imfashanyo za leta ku migambwe rivuga.
Nivyo itegeko rigenga ivyo gufasha imigambwe rirabivuga ko leta ishobora gufasha imigambwe haba mu itunganyo ryayo canke muri kampanye. Mu Gifaransa bavuga peut autoriser le financement des partis politiques de manière équitable proportionnellement au nombre de sièges qu'ils détiennent à l'Assemblée nationale. Itegeko rivuga uko muri somye muca mwumva ibishoboka n'ibidashoboka uretse yuko ibinda bisomye muri constitution ya article 84 le legislateur yakoresheje peu yanga kuvuga ati doit kubera yarazi neza ko bishobora kudakunda naho rero sinshaka kukirandira ko kuko murashaka kugisoma namwe mukaraba le compte ni de la disposition hanyuma tukazoheza natwe tukagenda muri iyo esprit nyene tukabaza ubushikiranganji bwa ca leta.
Abo barongoye imigambwe basanga muri seni bari bagiye gutomora umwambaro abaziyamamariza amatora y'ibwirizwa shingiro bazoba bitwaje. Kuri ico kibazo Prosper Ntagwamiye ajejwe kumenyesha makuru mu mugwi seni yari yitavye nama yatanze inyishu ashikiriza ko bazoba bambaye impuzu z'amabara aranga imigambwe barimwo.
Kama k'imyambaro murare kuri kwambara voze nsinye article 25 ya code electoral reclaire lati nimuzotinye kwambara umwambaro ubagenga muri kampanye bavuga ati umugambwe kana kushigikiye iki cyangwa kiriye birareku muri iyo minsi 14.
Uruhara rw'abarongo ya mashengero mu myamamazo nako nyine rwabajijwe na bamwe mu banyamigambwe. Felicien du Burundi n'umusende DDD anarongoye ihuriro ry'imigambwe.
Ikibazo ngomba kubaza ni kijanye n'ama eglise j'anticipe un peu nawo hataragera mbega abanyamashengero mu mashengero bazovuga bazobwira abakristo gutora ego canke oya canke bizobera andeho des eglises.
Komiseri ajejwe ibyo kumenyesha makuru muri seni atanga inyishu itomoye kuri ico kibazo.
Ikindi naco ngira ni kicama eglise eglise muve nka muvyumvise nibisure kubatera gapfungu. Eglise ni apolitique ni apolitique nta consigne de vote irekuriwe kuvuga ari shengero muga mushikiranganje araza kubinonosura je sino giteba ko eglise ni ya politique naco ibire kuriwe
kwiyamamariza ibwirizwa nshingiro bitegekanijwe gutangura kwigenekerezo rya mbere birangire kwigenekerezo rya 14 ukwezi kwa gatanu uno mwaka wa 2018 eka n'abazitaba iyo myiyamamazo bakazoba bafise uburenganzira bwo kwigisha ego canke oya atawo bakomakoma nkuko bivugwa n'umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.